yeah. Inzira ziwe zirenze igihumbi, humbi. Deva ndondera ncane mu buhumbi, humbi. Namanya uguta dushaka igihumbi, humbi, yeah. I feel myself, mwami yankunze nakwiye mijuru na misara ganje jewe ni fresh. Rukundo gankunze na muzi mijuru na misara ganje jewe ni fresh. Na uwanya nawe, nukuri na usa nawe. Mbe na mugere nanya nande, nande, nande. You the best I'm feeling, love ya crusty really. Holy ghost ya mfashe mpiri, muri we ntabyo wakabiri. I never leave, I never leave. You are what I want, you are what I need. You are what I seek, Jesus you what I want.
Hambavu yawe na udahari, uri mana yiharije. Hambavu yawe na udahari, uri mana itagereranywa. Uri mana itagereranywa. Uri mana itagereranywa.
There's no other man like you. Let me say that I love you. I offer praise to you. No one who deserves by you. Sindigera mbona umwami nkawe mu bariho. Sindigera nkundwa nkuko ubikora. Mucunguzi wanje ni wewe wambumbye. Mwami mwiza gitangaza ni wewe wankunze. Muremyi wa byose byose atanda umwe mwari kumwe. Uri mana uremutare mwe by'ukuru rumwe. I never leave, I never leave. You are what I want, you all I need. You all I seek, Jesus you all I want.
Hambavu yawe na udahari, uri mana yiharije. Hambavu yawe na udahari, uri mana itagereranywa. Uri mana itagereranywa. Uri mana itagereranywa.
Love ya crusty really. Holy ghost ya fashe mpiri. Muri we ntabyo wakabiri. I never leave, I never leave. You are what I want, you are what I need. You are what I seek, Jesus you what I want.